Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe nge kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibicicenda ya radio ijwi riyobora ku isi hose harimwo muri Turukiya no muri Siria turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram Twitter na YouTube ni vewa radio yacu ikaze muri isanga ino munsi
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'imisi igera kuri munani no kuvuga amasaha arenga amajanabidi nyamugigima ikaze yumvikanye muri Turukiya na Siria abatabara muri ico gihugu muri Turukiya babandanya gutora abagihemuka babomokewe ko namazu atandukanye n'ibindi bitandukanye vyabomutse Burundi uheruka kurungika abaja gusahiriza mu bikorwa vy'ubutabazi muri ico gihugu ca Turkey. Muri isanga ino munsi twatumiriye ambassadeur Gérard Bikebako aserukira Burundi muri Turkey kugira ngo atubwire uko vyifashe ku rubuga ibikorwa vyo gutabara uko biko biragenda kandi namwe muri ko muratwumviza nimba musakabazo mu mubaza kuvyerekeye iyo nyamugigima muri Turkey ashobore kubishura. Ambassadeur Gérard Tuko tuvugana ari Ankara ku murwa mukuru wa Turkey. Ambassadeur ikaze ku ijwi rya Amerika mwakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage.
Yego murakoze namwe kuduha akanya kwishura ibibazo.
Murakoze mu gice cya kabiri cya kino kiganiro amatelefone adukundiye turaza kwakira kandi Ngendahayo Chrysostome yanonose ubumenyi bw'isi no gukingira ibidukikije waza kudusigurira kuvyanya mu gigima n'ibindi twita muri mu gifaransa fenomene zibera munsi y'ukuzimu canke hejuru y'ukuzimu araza kuboneka ari muri Swiss ku Geneve ku murwa mukuru w'ico gihugu ntiturashaka kumuronka ariko nitwamuronka turamuzana mu gice cya kabiri. Nuko rero ambassadeur Gérard byifashe gute aho Ankara hameze gute Turukiya muri dusanga imeze gute?
Yego aha Ankara haratekanye nkuko mubizi nyamugigima yarateye tariki 6 ariko ngaha Ankara naho twumvise umutingito n'ubu hari catekanye kiretse ko muri rusangi mu ntara zashoboye kugiramo ibibazo ubu ibikorwa byo kurondera abo babagikomeye eka nabo babaramaze bitaba umuremyi birabandanya kugeza uyu munsi.
Muri rusangi batangazwa ko bahitanywe n'iyo nyamugigima gushika ino saha ngaho mu gihugu cyose cya Turkey bageze kuri bangahe ambasada.
Nitwo nta gitigiri nyamukuru umuntu ashobora gutanga ubu uko urumva ku munsi baguma batora abitabye Imana haba ngaha muri Turikiya no muri Siriya ariko kugeze ejo bari bashitse ku 30,000 no kuvuga rero ko uno munsi tutoshobora kumenya bangahe bashoboye gutora kugira ngo dushobore kuvuga igitigiri gikwiye cy'ukuri kuko ibikorwa birabandanye.
Hama intara zakoze ko cyane gusomba izindi, tuvugana mu ndweze muratubwiye ko Ankara mwumvise Nyamugigima ariko bitari cyane. Intara zakoze ko cyane niza
bo ahanini ni intara zishika indwi ariko iza shoboye gusinzikara cyane ni intara zishika zine. Hariho intara yitwa Karamaman, intara yitwa Gaziantep, kabaho n'intara yitwa Ataye na Malatya. Izo nizo ahanini zashoboye gusinzikara cyane kurusha izindi zose, na nizo ahanini hariko hakorerwamo ibikorwa bijyanye no kurondera abo baba bagihema canke abo baba bamaze kwitaba umuremyi.
Muri izo ntara hari Abarundi babarizwayo bakababarizwayo, amakuru yabo bite?
Mu by'ukuri murazi ngaha muri Turukiya hari Abarundi batari bake, naho ne na cane cane abanyeshuri. Hariho rero Abarundi bari mu ntara zitandukanye muri izo nyene zashoboye kugira ibyago, ariko makuru twashoboye gutohoza yose twasanze ko atabarundi ahanini baguye muri iryo sanganya. Kandi bamwe barashoboye kurokoka barava muri izo ntara, ubu bari ahantu hatekanye.
Murakoze cyane. Reka ambasador tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo duhe ijambo ahanini abanyagihugu baturindiriye bifuza kuba bazangaho muri Turukiya uko vyifashe. Turahera kuri Elias. Elias ikaze ku juge Amerika no muri muri isanga.
Murakoze cyane.
Uhere gaidia. Elias uherereye he?
Uri mu gihugu cya Kenya mu ntara bita Kiambu.
Uri mu gihugu cyande?
Kiambu. Kenya.
Uri mu gihugu cya Kenya. Ego akabazo kwawe kwa ambassador Gerard Bikebako aserukira Burundi muri cyo kitwa gutumiriye, ariko ugabanye biri ku biratume na matwi inyuma yawe. Ugabanye hari induru twumva mu inyuma yawe, ubanze ugabanye hamubaza akabazo ambassador Gerard.
Nagomba kumubaza nimba iyo bari nk'umuhinga, nimba mu amaso ni umuhinga, nagomba kumubaza icyo dufate Nyamugigima yobiva ko nka cyanongera nka habira pore abo abahuye n'ibyo panga nyamuri bitwaye.
Umuhinga araza kutubwira mukanya twa mutumi ariko ntaraboneka, turaza kumubasha ko ku murongo wa telefone mukanya.
Ni sawa sawa.
Ego urakoze ubwire umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Ego ego ambassador, mwatubwiye ko izo ntara zitandukanye benshi n'abanyeshuri harimo nabo twumvise bariko biga iby'ubuganga, harimo n'abakinyi baho bari babarundi batari bake bari ngaho muri Turukiya bakina umupira w'amaguru, bobo baramahoro bose?
Ego abakinyi bakina umupira ngaha muri Turukiya baramahoro. Kuko benshi muri bo bari mu ntara bita Malatya. Ariko nabo barakomeye, muri no minsi hariho bamwe twavuganye twumva bakomeye, nta ngorane zabashikiye, kiretse ko murazi ko twese abantu turi hano muri kino gihugu cya Turukiya nta muntu itaretse gutera ubwoba. Uretse ubwoba nabwo nibisanzwe umuntu akomeye yumvise ibintu nk'ibyo ntiyoreka kugira ubwoba, ibyo byarashitse. Ariko rero ubu Abarundi cyane cyane abo bakinyi baramahoro bose.
Yego twakire na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze ku ijuru rya Amerika no muri muri isanga. Emmanuel uratwumva?
Alo,
uratwumva Emmanuel?
Ni Marcel, ntabwo ari Emmanuel.
Marcel uherereye hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Akabazo kawe?
Ndashaka kubaza ambasaderi uwo mutingito wabaye muri Turukiya na Siriya, kigiye ndi usanga abantu bacu bariyo bo hirya no hino, ntabwo muramenya niba nta Banyarwanda cyangwa Abarundi baba baherereye mu bice bya Siriya byagizweho ingaruka n'umutingito waba baragiriye n'ibibazo, ngo mubibonda mwaba mufite imibare yabo. Icyo ni icya mbere. icya kabiri turi kubona uburyo butabazi uri kugenda bwoherezwa ibihugu byohereza abahinga mu gutabara, byohereza abapolisi, abasirikare n'abandi bafite ubuhinga buhambaye mu gutabara abantu, ariko ahanini ugasanga ubufasha buri guhabwa Turukiya. Mu by'ukuri ntabwo Siriya nubwo ari bake bagiye ibibazo, ariko nabo barabigize ejo bundi baranatatse ko nta mahema bafite, wenda niba ari ukubera n'ikibazo cy'umutekano. Ntabwo byaba ari kwa kundi usanga umuntu ukurusha ubushobozi iteka ryose bakurusha n'ijambo ko abari kohereza ubutabazi bwose ahanini buri kwerekezwa muri Turukiya. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, uyu munsi nyuma y'umutingito byabaye hagiye gukurikiraho ingaruka zindi z'ibibazo byinshi bitandukanye, nko gushyingura abo bantu mu wenda bazabashyingura mu binogo rusange, cyangwa se hari ubundi buryo bizagenda. Iriya ntara nka kuri habaye umutingito hashobora kuzongera gukorerwa ibindi bikorwa, abantu bakongera bakubaka hagaturwa, byaba bifata igihe kingana iki? Ese bishobora guhita bikorwa vuba? Murakoze, n'ibyo bibazo bitatu ngira ngo munsubizeho.
Urakoze Marcel, reka dusubize ijambo Ambassadeur Gérard Vike wakwabishuri. Ambassadeur, micro ni gwanyu ku tubazo twa Gérard, twa Marcel mu Rwanda.
Murakoze cyane, nagira nshimire mushinga ntahe Marcel ku bibazo byiwe bitatu ahejeje gushikiriza. Aho ntaza gushobora kumuhereza inyishu itomoye ngira ngo araza gushobora kubaza mugenzi wanjye w'u Rwanda yoba ari ngaha muri Turukiya, niba uwo mwarimu wamutumiye cyangwa ikindi gihe
tuzamutumiye.
Ku kibazo cya mbere, ubwa mbere nko ku kijyanye n'Abarundi cyane cyane njejwe, nari nababwiye yuko ata Murundi n'umwe yoba yaragize ingorane muri ibyo byago byabaye by'umutingito. Ni ukuvuga rero yuko bose bari amahoro, uretse abo baba baravuye mu ntara zarimo ibyo bibazo bari ngaha Ankara, abandi baza bari Istanbul. Hanyuma ku kijyanye n'igitigiri cy'abanyarwanda baba baragize ingorane muri byo, kugeza ubu amakuru adusumira, ntabwo amatwi adusumira, ntabwo twari twumve ko hari abanyarwanda baba baragize ikibazo. Ariko kugira ngo ntange inyishu itomoye zihava bingora, nibaza ko mugenzi wanjye w'u Rwanda uzoheza mukamutumira agatanga inyishu itomoye. Hanyuma ku kijyanye na Siriya, njye nibaza ko naho nyene ikibazo cyabaye muri Siriya nicyo cyabaye ngaha muri Turukiya. Rero ibyo bihugu bibiri byagiye bironka imfashanyo y'abantu baje kubafasha batandukanye, ariko ahanini jewe nakurikiranye cyane abaje gufasha bavuye mu bihugu bitandukanye baje gufasha mu gihugu cya Siriya cya Turukiya, kuko ahanini igihugu cya Siriya sike ndanakiraba. Urumva rero ko byohava bingora kugira ngo ntange inyishu omoye. Hanyuma hariho ikibazo yashikirije ari cyo cya nyuma kijyanye no gushingura abantu. Sinashoboye kumukurikira neza kugira ngo nshobore kukimuhera inyishu, ariko nk'uko musanzwe mubizi, ahantu habaye ingorane nk'izo usanga hapfuye abantu batari bake, n'ingorane zo kubafuba hajya usanga ari ibintu bitoroshe kubera ko atari ibintu baba biteguriye. Ni ukuvuga rero ko n'uburyo bwo kubashingura usanga bigorana. Ni ukuvuga rero bariko bagerageza bafatanije n'abandi inshuti abagenzi kugira ngo barabe ukuntu bobafasha kuba nabo bantu bashikiwe n'ibyago.
Yabajije ati muri rusangi abamaze gupfubwa bapfubwa gute? Bapfubwa rusangi canke hariho amatongo yanjye yo gupfubwamwo bariko barabatororokaniriza?
Kugeza ubu nta pfubwa rusangi ririko rirakogwa. Hamwe twovuga ngo mu kinogo kimwe, ningira nibyo yashatse kuvuga.
Yego.
ariko bafuba mu matongo nyene bateguye kandi bakabafuba mu kinogo kimwe kimwe umuntu umwe mu kinogo ciwe ntitwari bwabone ko babashyira mu kinogo kimwe kugeza ubu.
Ya harakandi kabazo yanabajije ati ubu ko ico gihugu uko avyumva bizokoroha ko gisubira kwiyubakaga ambasade aho mugeze amaso uko ibintu vyononekaye aho mwashitse bizotwara umwanya cyane.
Mu by'ukuri bizotwara umwanya kugira ngo ciyubake neza nk'uko cahora, kuko murazi yuko intara zasinzikaye ni nyinshi zishika cumi zishika cumi rero kandi hononekaye ibintu bitari bike cyane 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 mpereye ku mazu. Amazu yahenutse ni menshi uretse n'abantu bapfuye kari benshi mugabo n'amazu ni menshi cyane. Hanyuma hari amabarabara yononekaye, hariho n'ibibuga by'indege byononekaye. Nibaza yuko bizofata igihe kugira ngo igihugu gisubire kimere nk'uko cyari kimeze muri izo ntara. Murazi yuko igihugu ni igihugu cyariko kiratera imbere cyane. Ariko rero urumva icyo kiza cyaje kije gisubiza utwigoro tumwe tumwe muri izo ntara inyuma. Twibaze rero ko atari ikintu cyoroshe coca gituma uyu munsi basubiza ibintu mu buryo, kuko bizofata igihe kirekire kugira bubaka ayo mazu bongere bayasubiza amabarabara uko yahora canke ibibuga by'indege uko byahora.
Ni byinshi ibibuga by'indege byononekaye ibyo bari byinshi.
Urazi ino muntu zeye muri iki gihugu intara yose usanga ifite ikibuga c'indege. Urumva rero hariho ibibuga by'indege bimwe bimwe bishika nka bitandatu usanga byarasadutsemo imigaga. Donc bategereza kubanza kuzokubaka kugira ngo indege zishobore kugenda neza nk'uko byahora.
Twakire na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika. Kampala Masaka havugwa make.
Kampala Masaka na amahoro sejekeze bari ryinshi kabisa nta kibazo.
Mu kwihangana aha natwe akabeho karaturembereje co kimwe no muri Turikiya ngira ngo turi mu bihe by'imbeho.
Turimubihe by'imbeho n'ibihe bya nyamugigima dore ko bitatworoheye kuri abo bavandimwe bacu bari muri Siriya na Turikiya. Ako twakomeza kubihanganisha kabisa twakibazo nabaza impuguke mwadutumiriye ku bigendanye na nyamugigima nabaza ngo ese abaturage bamenya gute ko nyamugigima igiye kubaho, ese iterwa n'iki, ese yabituruka mu butaka se cyangwa ni mu kirere, adusobanurira tubwire. Kandi dukomeza kwihanganisha hano muri Turikiya bahungira ahantu hari ibibuga ahantu hatari inyubako ku buryo zabagwira, kandi na ambasaderi wacu w'u Burundi akomeze ahamagarana n'abandi bantu bose bari muri ibyo bihugu bahungisha abaturage bacu kabisa. Dukomeze dufatane mu mugongo uko bishoboka, ambasaderi wo mu Rwanda bakomeze bahamagarane kabisa ku buryo abaturage bacu batangirika cyane.
Urakoze Emmanuel. Gusa umuhinga mu vya nyamugigima Chrysostome ahari muri Swisse yatubwiye ko agifatiriwe umwanya n'umwanya araza kuza, mugabo hari hakabazo nca mpindukiza kwa ambasaderi nimba hari ca bizi ko araza kubwira ivyo vya nyamugigima, ariko akabazo babajije ndafise ukuntu ugahindukiza kugira ngo wumve uko ushobora kumva ko nyamugigima yatanguye. Ugira umunsi mwiza. Niko ambasaderi reka mpindukiza akabazo ka Emmanuel muri Masaka. Yari yabaje ngo umuntu yomenya gute nyamugigima, ahubwo reka mbaze mwavyumvise gute bigitanguye, mwaramenye ko ari nyamugigima canke mwagira ngo ni inzu irikwira byagenze gute? Murumva nk'umuntu amaze kuba muri nyamugigima nyinshi, urumva ko irikwiraza kugira ngo abariko baratwumva ashe kumenya ati bigenze gutya imenyetso n'ivya.
Murakoze cyane. Jewe ubwa mbere sindi umuhinga wo kugira ngo nshobore kumenya ukuntu nyamugigima itangura canke ukuntu abanyagihugu bashobora kumenya ko nyamugigima igira itangure.
Uko mwumvise ya
inzu ndibaza yuko mu myaka afise maze kumva uko nyamugigima ihora izikarengana mu kanya gato y'ukumva nyene ko inzu inyi ishoboye kunyiganyiga cyane kumva ko nawe uye hari ikintu guhungabanije uri mu nzu rero ukuntu twabyumvise igihe byatangura byari ibintu bidasanzwe kuko warashobora kubona ko aho uri wicaye ko n'ibibambazi bisa nk'uko biriko biranyiganga urumva rero ko ntibyari bisanzwe ntiyari nyamugigima isanzwe byari ibintu bihambaye birengeje ibyo twahora twumva turi nko mu Burundi cyangwa uri ahantu hariho hose urumva rero byari ibintu biteye ubwoba aho mvuga nko ngaha Ankara urumva rero nk'umuntu yari muri izo ntara zasindikaye naragerageje kubaza Burundi yari Gaziantep arambwira ko hari igihe yaza gufata nk'ikintu kikamunanira gufata kubera ko yabona ko inzu iguma izungagirika urumva rero sinzi ukuntu ushobora kubisigura kiretse umuhinga ariko byari ibintu biteye ubwoba kuko byaragigimba cyane kurusha uko twari dusanzwe tubizi
mbe mu mateka ya Turukiya aho mugeza mu bumenyi bwanyu bw'ayo mateka y'ico gihugu muse muri mwo hari nyamugigima nk'iyi mwumva yari bwahabe muri ico gihugu
uretse amakuru turonka hari amakuru batubarira ko mu 1931 ko hoba harigeze kuba nyamugigima ariko yashika nk'uko ibi byashoboye gushika yarigeze kuba naho nyene irahitana abantu batari bake hanyuma aha naho muri iyi myaka ruvuga ngo mu mwaka w'2021 naho nyene harigeze kuba nyamugigima mugabe icyo gihe yahitanye abantu bari munsi y'ijana hariho n'amazu atari make yashoboye guhenuka icyo gihe cyose mu 2021 nari hano byarashoboye gushika ariko ntabwo byashoboye gushika nk'ibyabaye aha ku itariki 6/2022 uyu mwaka kuko byari ibintu bidasanzwe.
Yego murakoze cyane ambassadeur tukabwira abakunzi b'ijuru rya Amerika bari kwarabaza ibibazo bijanye na nyamugigima muri rusangi ukwiza kwifata uko umuntu yokwikingira iramutse ije utwo tubazo turatubikira umuhinga Chrysostome yabinonoso yanonoso umenye bw'isi no gukingira ibidukikije turizera ko nkuko yabitwemereye aza kuboneka bitarenze mu minota 10 hamakishura utwo tubazo ambassadeur aho turaza kwibanda kuri rusangi mukungene bimetse ku rubuga utubazo dutandukanye mufisi ko babaye muri ya joro y'igihe nyamugigima yatanguye ukogwa ibikogwa by'ubutabazi ko biriko biragenda n'ibindi n'ibindi twakire Benjamin ikaze ku ijuru ry'Amerika no muri isanga Nestor uratwumva ku ijuru ry'Amerika
nabumva neza cyane tatanu kuri gatanu
urakoze uherega Nesito
Mucibitoke mu Burundi
hari nyamugigi muri ahumva kuva wavuka
naratumba kera mugabo doroheje atakintu bagira zononye
nuko rero twagutumiye ambassadeur Gerard Bike bakwaserukira Burundi muri Turukiya kugira ngo akwishe kutubazo dutandukanye wowe ufise kubiriko biraberayo akabazo kawe canke intererano
abato kanje na akambere ndetse tubirinda kumubaza akambere mbaza n'ibenya mu gihima itegwa n'ikira hariho uburyo bwo kuyikingira
ako kabazo ambassadeur ntari mu mwanya mwiza wo kukishura twabatumiriye umuhinga yabinonosoye niyaza turakabika turakamubaza baza muri rusangi kungene byifashe ku rubuga tutagiye mu vyo ibitama ubumenyi
murakoze cyane nyuma nagira mbaze n'ubutabazi buriko burakorwa iyo muri Turukiya kubo kuba bari munsi y'ibihomoka nta bashobora kutamenyekana. Hallo?
Ego.
Urakoze ku kibazo cyangira kabiri.
Ikibazo cyawe kigira kabiri.
Nari mbagije nti mbega urabye abantu baba bari munsi y'ibihomoka. Ntabashobora kutamenyekana bivanye ko kumbure hariho amajomera abajomera abari munsi y'ibihomoka ku buryo bose bakurwayo bose bakaronka ubutabazi bose.
Urakoze ugira umunsi mwiza Nestore ngaho mu Cibitoke.
Namwe murakoze cyane kumva umurongo uyu munsi.
Yego, ambasaderi umwanya nirwanya umura twihanganira murumva ko ari amatelefone abavugira mu rusaku rwanya gihugu nuko tubahamagara bari mu bitandukanye. Akazo kiyongera mwakumvise.
Yego, twakumvise. Urumva keneye kumenya ko atabashobora kutamenyekana buba bari munsi y'ibihome. Nibyo ibyo birashobora gushika ko hashobora kuba abatamenyekana, ariko nibaza ko kugeza ubu umenya yuko umuntu atamenyekanye igihe habaye igikorwa cyaheze cyo kurondera abantu baba baragiriye ibyago muri izo bihome. Ariko ubu rero umwanya igikorwa kikibandanya, ntawoshoka avuga ko hariho abo baba batazomenyekana boba baraherereye muri ibyo bihome. Ubu rero ubuhinga bwa none murazi ko buriho, barashobora, hariho ibikoresho bitandukanye bafise, babanza kuraba yuko hoba hariyo abantu munsi y'ibyo bihome, hanyuma bagakurikirana kugira aho babatora. Ibyo ubwo buhinga rero sinoshobora kubudondagura ngaha, ni ubwo abatabazi bariko barakoresha. Nibaza rero yuko ahanini atampungenge twoshoka tugira, twobanza kurindira abantu bakazomenya ibikorwa by'irondeza byamaze guhera, tukazobona kuvuga ko hariho abatashoboye gutorwa canke abatowe bose.
Hariho ambasaderi biriko birafatwa nk'ico twokwita igitangaro. Hari nk'akana bavuga kafise amezi abiri kitwa Halit Ali Tala, karokotse inyuma y'amasaha 128 bagasanga munsi y'ibibomoka aho kari kwa mama wawe wiwe we yamaze kwitaba Imana, ariko kuko kagikomeye akana kangana gutyo karukotse gakomeye. Abarokoka inyuma y'ayo masaha baba bameze gute atarutse utwana ubona tuguma twitwengera, mubabona ku masanamu aho mugeza ku mateleviziyo baba bameze gute?
Muje kuri hinge mvuge kurako kana. Nibaza yuko ni igitangaza cy'Imana, kuko uravye imbeho iri ngaha mu gihugu cya Turikiya naharakanye cyane, hanyuma ugacushira ko n'ibihomoka biba byaguye ku bantu cyane cyane nk'uwo mwana uhejeje kuvuga. N'igitangaza cy'Imana, ni hamwe nyine abantu tuvuga ati reka tureke Imana yitwe nyine Imana. Hanyuma rero muri rusange abantu tubona ku masanamu batoye ahanini baba bamerewe nabi cyane, kuko bamwe baba bashonje cyane. Urabyumva umuntu amaze amasaha angana uko adafungura atanywa n'amazi, baragira ingaruka mbi zijyanye n'umwumira w'umubiri. Hanyuma ugasanga bataye ubwenge, ariko rero igikuru ni uko iyo banyarukaniye kwa muganga baragerageza gukora uko bashobotse hanyuma bagatora ubwenge. Rero mu by'ukuri murabona iminsi haciye si mike, ni myinshi, ni hafi yinga rimwe n'umunsi urengako kuri uno munsi, ariko kugeza ejo baratwereka kumbonesha kure yuko hariho umutamakazi yatohowe mugabo aza yataye ubwenge ariko baragerageje baramukurikirana ubuzima bwiwe bukaba bumeze neza. Rero ingorane ziriho ahanini ntibahanzwe gusa n'ibyabahomokeye ko mugabo hariho n'ubukonje bukomeye cyane. Abantu imbeho yonyine irabica imbere y'uko inzara ibica n'imbere y'uko ibyo bihomoke bibica. Ahanini rero nicyo gituma ubu mubona ko hariko hapfuye abantu benshi, benshi ntibishwe gusa n'ibihomoke bwabo, benshi barishwe n'imbeho kuko n'imbeho naho nyene ihari idasanzwe.
Byifashe gute iby'imbeho ubu? Neje iracagwa cyane.
Nkaho ndi ngaha Ankara, uretse uyu munsi gusa nejo niho neje itaguye, ariko ubu mu gitondo tuba turi mu gipimo kiba kiri munsi ya gatandatu. Urumva rero ubukonje bumeze nk'uko ntibuba bworoshe ko umuntu amaze iminsi adafungura, umuntu atagira icyo yifuka kashobora kubaho.
Na cyane cyane ko hariho abasohotse
baratorwa n'igitangaza cy'Imana.
Na cyane cyane ko hariho abasohotse bambaye uko bari bambaye baryamye uduhuzu tubayabaye. Ijyana ya mugima ikiwe. Ego, reka dusubire ku mirongo ya telefone. Eric, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Uherehega Eric.
Emerere mu gisagara cya Pretoria muri Afrika y'Epfo.
Urakoze cyane Norbert, gusabe kwihangana turazi kuri telefone turakwakira inyuma ya Eric. Eric akabazo kawe rero ku ambassadeur Gérard Bike bakwaserukira Burundi muri Turquie Ankara.
Murakoze cyane. Nagira ngo fate kano kanya mbanze mushimire kuba yashoboye gufata kano kanya kugira ngo ashobore kwishyura ku tubazo tumwe tw'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Nongira ndamuramutsa ndamwipfuriza amahoro y'Imana. Akabazo nagiye nakabazo kamwe ahanini gashingiye ku biharuro bitangwa na leta ya Turki ku munsi by'abantu bahitanywe na rino sanganya rya Nyamugigima iheruka kuba. Akabazo no kuvuga yuko SK ibiharuro batanga bisunga ibiharuro by'abantu baba bahitanywe n'icyo niyo sanganya ryabaye canke bisunga nombre totale y'abantu baba bari muri ayo ma building baba bashoboye kushobora kubahitanira guhasiga ubuzima n'ibiki bisunga kugira ngo bashobore gutanga ibiharuro koko nyavyo by'abantu bahitanywe na Nyamugigima.
Akoniko
akabazo kanje nako.
Urakoze cyane Eric Nesta muri Afrika yefugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe mugira umunsi mwiza.
Yego. Ambassadeur akabazo ka Eric muri Pretoria.
Yego, murakoze cyane. Ikibazo ciwe ni kibazo itomoye kuko nashaka ndamubwire yuko bisunga cyane cyane abo bashoboye gutora. Bisunga aho bashoboye gutora kuko kugira ngo babamenye nuko baba babanjije kubatora ari bazima canke bitavye Imana. Kuko muri ivyo bisagara si ukuvuga yuko ababa muri ivyo bisagara bose baciye bagira ingorane co kimwe, hariho inzu zasigaye zikomeye, hariho n'izindi zagize izosanganya. Rero mu bisanzwe ibiti biri by'abahitanwe n'icyo kiza bigenda biriyongera bivanye n'uko bivanye n'abo bagiye baratora umunsi ku munsi. Ni ukuvuga rero nk'ubu igihe cy'umuhingamo baraza gutanga ibiti biri by'abo bageze ko bazoba batoye akazi kamaze kurangira.
Yego. Norbert, nawe we uratwumva? Norbert uratwumva? Norbert uri kuratwumva? Norbert, turabona ko tugufise ku murongo wa telefone, uratwumva? Norbert, uratwumva kuri telefone? Norbert, urumva tutariko turumvikana ko neza. Ambassador, tugaruke ku kabazo k'umunyagihugu umengani Emmanuel yari akabajije ari Kampala, abaza ngo ukabona ubutabazi biko buragenda gutabara muri Turukiya ntibisa nuko biriko biraba muri Siriya. Kuki twumva Turukiya gusumba Siriya muri bino bintu? Ni kwera ari benshi bapfuye muri Turukiya, ni kwera ari benshi bapfuye muri Siriya, canke Siriya hari ibindi bibazo bimwe vya politike, murazi ko ariho n'amareta abiri abangabanganywe atuma amakuru yaho adatangwa ku mwanya. Ubusesanguzi bwari ku ico kibazo.
Ikibazo umumenyesha makuru co hava kingora kugira ngo ndacishure neza.
Yego.
Ariko nguko nari nababariye yuko muri do bihugu bibiri bose barafise inshuti abagenzi babashoboye baguma baza kugira ngo bafashe muri ivyo vyago barimwo. Rero mu gihugu ca Siriya vyongora kugira ngo nshobore kuvuga ivyaho, uretse gusa ivyo twoba twumva ku maradiyo canke kumbonesha kure. Ariko mwibuke ko Siriya ari igihugu ahanini muri iki gihe ari igihugu kiriho kirava mu ntambara, igihugu kiri mu bihano bitandukanye. Nibaza yuko arico gituma hariho n'abantu bake bashobora kuba bajayo kugira ngo bagire ubutabazi. Nicyo twarumvise ku radio no mu bimenyesha makuru abategetsi ba Siriya basaba ko umuryango w'abanyaburaya wogerageza ugaca inkoni ngufi kugira ngo abatabazi bajeyo imiti bashikire kubera ibyo zago zashoboye gushika. Ariko rero ntabwo nashoboye kugereranya ibyo bihugu bibiri kugira ngo mvuge yuko muri Siriya ariho hoba hariho abaje gutabara bake, mvuge yuko muri Turukiya kariho haje gutabara benshi. Nibaza rero yuko ivyo vyohava bingora kugira ngo ndamwishure neza. Ariko ahanini twofatira kuri ku bihe Siriya yarimwo kandi n'ubu ikirimo intambara n'ibihano, urumva ntibishobora korohereza abantu bagenda gutabara. Nicyo gituma ngira ngo abantu benshi bavuga ko hariya hoba hariyo abatabara bake, hanyuma abatabara bakaba benshi mu gihugu cya Turukiya.
Mbe ico gihugu ca Siriya mutujanye yo gato aho muhanya imbibe na Turukiya biregeranye bimeze gute? Birabangikanye? Hari abari ko barahungira muri Siriya baza muri Turukiya.
Birabangikanye ni nkuko twovuga Burundi n'u Rwanda canke Burundi na Kongo canke Burundi na Tanzania. Ni gihugu bihana umupaka. Cane cane jewe aho nagendeye naragendeye intara bita Saniulfa. Iyo Saniulfa nayo ikaba ifatanye igice kimwe gifatanye na Iraq, ikindi kikaba gifatanye na Siriya, hanyuma hakaba iyindi ntara ifatanye na Siriya yitwa Diyarbakir. Izo ntara zose nazo nyene zikaba zaragize ibyago y'abasaniulfa na Diyarbakir. Donc rero ukuvuga birafatanye bihana umupaka.
Hari abariko barahungira muri Turukiya bavuye muri Siriya?
Nta makuru mfise ko hoba hari nk'abashoboye guhungira muri Turukiya bava muri Siriya bivanye na Nyamugigima. Ariko murazi yuko bivanye n'intambara yuko hari impunzi nyinshi zavuye muri Siriya zihungira muri Turukiya. Ariko ubu ku bijyanye na Nyamugigima nta makuru ariho mfise noshobora kubabwira ku bijyanye n'abantu baba bariko barahungura.
Yego. Nuko ambasadeur murakoze cyane ku muco muri ko muraduha yamakuru mufise kuvyanya mu gikima haba muri Turkiya canke muri Syria. Dusubiye ku mirongo ya telefone twakira Estache Maniraguha. Estache ikaze ku jugi America no muri isanga. Estache muhinga bw'ivyuma batubwiye ko aga telefone kiwe kagiye. Hanyuma rero ambasadeur kuvyerekeye abatabaza Burundi bwarungitse tubwira kutubwire kuvyaho bangana gute bari kubakora muzahe ntara
ne murakoze cyane abatabazi Burundi barungitse barungitse abapolisi bangana 10 abapolisi bazobereye cyane cyane mu bintu byo gufasha iyo habaye impanuka zitandukanye rero bakaba baje bavi Burundi ku munsi wa gatandatu hari tariki 11 bashika hano muri Turkiya tariki 12 baca bagenda mu ntara yitwa Karamara niho bagiye gutabara cyane cyane muri site bita Neviana. Ubu rero bariko bafashanya n'abandi batabazi bo ngaha mu gihugu cya Turkiya ika n'abandi batabazi baje bava mu bindi bihugu. Twebwe rero byaradushimishije cyane kubona Burundi bushobora kurungika abatabarazi baza gufasha igihugu cha Turkiya. Murazi ko ni igihugu dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza, noneho kanatsinda murabizi yuko igihugu cy'u Burundi kanabarundi iyo umubanyi cyanke incuti eka n'utari incuti agize ibyago umuntu araje kumutabara rero nibaza yuko igihugu cy'u Burundi cyateye intambwe nziza mu kuza gutabara abavukanyi bacu bo mu gihugu cya Turkiya.
Ibikoresho bakoresha 10 nabo mu gipolisi gusa ni ivyaje biva mu Burundi baravyizaniye babisanga muri Turkiya cyane.
Hariho ibikoresho bitari bike baje bizaniye baje bakuye i Burundi mugabo hariho nibindi batari gushobora kuzabazanye Burundi cyane cyane ibijyanye n'amamashini. Murabona ko ahantu habaye haguye amazu nkajya ageretse harakora n'imashini kugira ngo zize zirafasha mu gukwega ibibambazi cyanke ibyuma ibyo babisanze hano ariko ibindi guhera ku myambaro yabo guhera ku byo bambara mu mutwe mu maso eka n'ibindi byose bishoboka baje babikuye i Burundi bazanye bitari bike.
Nuko dusubire kuri telefone Estache barambwira ko agarutse. Esta uragarutse
ndi ndahari
wari wagiye we turaguha ijambo gaca wiruka kandi ubona twagutumiriye umutegetsi aza kwishura ibibazo byawe. Akabazo kawe kwa ambassadeur Gérard.
Akabazo mfise. Ndo munyarwanda ariko nashakaga mbaze.
Uba he?
Mba mu gihugu cya Zambia mu Rusaka. Ariko nishimiye yuko abarundi n'ubundi n'abavandimwe n'u Rwanda igikorwa narakishimye cyane rwose Imana ibahezagire.
Amen.
Icyo nabazaga rero kubera iki umutingito ukunze kwibasira ibyo bihugu biterwa n'iki cyane? Ntabwo ndasobanukirwa impamvu uza ukabije cyane kuki batabimenye na mbere ngo babe bajya batava mu mazu maremare y'ama etaje.
Ariko Estache ambasaderi yari yavuze ko ari utubazo tutamwega, urumva nk'ivyo nibibazo we ari muri diplomasi utujanye mu bintu vy'ubuhinga bw'ingenzi n'imitingi tifata, urumva ko ari ibintu bibiri bidasa. Gusa reka ndamubaze nimba ari hari akabazo kawenda gufasha ndagahindu kidrona iyi imvura ija kugwa baratwerekaka ku application atandukanye no ku televiziyo imvura iza kugwa haraza gukanya haraza gwirika ambassador hari ico bari baberetse ku televiziyo atandukanye babwiye ati nyamugigima irashobora kuba hari ico bari babamenyesheje ngo mubwire abanyagihugu ko nyamugigima ishobora kuba urya munsi itangura ga ambassador
oya ntacho bari batweretse kuko mu bisanzwe naho habaye ingorane muri zo ntara zabayemo ingorane nuvuga ko atambura yari kiragwa uretse ntara zimwe zimwe ariko ntambura yari kiragwa bisigura rero yuko iyo nyamugigima itoba yavuye ku mvura mu by'ukuri ahaba hari imvura barahatwereka nkuko bisanzwe ariko hari intara nyinshi uwo munsi imvura yari kiragwa kandi ari nyinshi ariko nyamugigima itabaye
murakoze cyane
rero kubera tutarabahinga ntidushobora kumenya ahanini ico byavuyeko
yego murakoze mwebwe tuno munsi tubaze ibya diplomasi n'ibindi bijanye muri rusange niyo nyamugigima ubufatanye muri komuragira na leta n'ungene byifashe ku rubuga ndanasaba imbabazi mutumire wacu muhinga mu bya nyamugigima ntarashobora kuboneka ariko turavugane n'abatwara kino gisata ni ikiganiro cahera taraboneka tuzomurondera mu kindi kiganiraze y'ishuri ibyo bibazo byawe esashe muri Zambia tuzosubira akabazo kawe nakanditse nzokabaza Chrysostome abonetse ego turafise na Gérard Mwamba Gérard ikaze ku ijwi ry'America Gérard uratwumva Gérard uri kura twumva Gérard uri kura twumva Gérard turumva tutari Gérard uri ko ku mwongo wa telefone bamutuvanire ko turumva tutari ko turumvikana ko neza ambassadeur hariho rero muri Syria kwa gatandatu niho ijuru rya America ryakora ino nkuru bavuga ko ariho agasana gashavu ku ruhande rwa Syria bavuga ko umukuru w'igihugu cabo atarabwira ijambo gihumure ariko ngaho muri Turkiya Erdogan president w'ico gihugu yaravuze ijambo arahumuriza abantu ndetse yemanga ko ibikorwa vy'ubutabazi vyikweze bukebuke aho nyagihugu bavuga ati yo vyihuta hari benshi bari gushobora kurokorka ubu akasha abanyagihugu baratahura leta uko ibikorwa biriko biragenda canke akugashavu muracaka buna mu maso y'abavuga ku mateleviziyo atandukanye
murakoze cyane kuri ico kibazo murazi yuko iyo umuntu yabuze uyiwe agashavu ntikareka kuba ariko nibaza ko ngaha mu gihugu ca Turkiya leta yaranyarutse cyane irihuta mu buryo yari ifise kugira ngo itabare kuko murazi yuko ibyago bishikira umuntu atabiteguriye rero mu by'ukuri urumva intara zabayemo n'intara nyinshi rero abatabazi bo ngaha mu gihugu kugira ngo bazikwiremo bose maze batabare bose umwanya umwe nibaza ko atari ibintu byari byoroshe rero baragize uko bashoboye ubu rero novuga yuko ahanini bashoboye gutahura kuko ubwa mbere umwe yaraba nk'intara avamwo yaraba hari abona ati jewe nta uje kuntabara mugabo igihe bumviye yuko ari ibintu byabaye mu ntara nyinshi barashoboye kurema kuko babonye yuko atari ingorane zashikiye bamwe niho cyane cyane hashoboye kuva ako kantu k'agashavu ariko mu by'ukuri leta yarashoboye kwihuta cyane yarashoboye kwihuta yego sinovuga ko yoba yatabaye hose cyo kimwe kuko murazi ko batari biteguye ntibari gushikira hose cyo kimwe ariko uko bishoboka kose baragerageje rero agashavu hajya sinovuga ko kohera kuko kagumaho kuko wabuze umuntu wiwe aguma afise agashavu cyane cyane nk'utarabona uwiwe kakomeye cyane yasandaze urumva rero yuko aguma agira ibizigizigi byo kugira ngo atashobore gutora uwiwe mu gihe rero batanyarutse kuza kugira ngo bamurabire aho yagiriye ingorane urumva yuko icyo kibazo kiguma kiguma kiriho ariko rero muri rusangi abanyagihugu barashoboye gutahura uko n'ugwimo gwateye igihugu cyose arico gituma rero leta itari gushobora kugayo yonyene kugira ngo ikwire hose n'ico gituma rero yaciye yiyambaza inshuti abagenzi ababanyi kugira ngo baze gufasha muri ubwo muri ibyo bikorwa by'ubutabazi.
Ako kantu rero muvuze muhereje ko ati yaciye yambaza inshuti yabanyi kugira ngo baze gutabara bafashe ibikorwa nimba atari banga Turikiya niyo yasavye Burundi kuza kuyifasha canke no Burundi bwavuze ati reka tuze dutabare bari abantu dusanze dukorana imigambi itandukanye nimba atari ba
mu bisanzwe Turikiya yatanze itangazo imenyesha ibihugu byose byo ku isi by'inshuti ko yagize ibyago kandi Burundi muri ibyo bihugu by'inshuti burimwo barashoboye kubona ibibako ibiriko biraba haba mbonesha kure cyangwa mu bimenyesha makuru hanyuma Burundi buca burabanguka kugira ngo buze gutabara sinovuga yuko ku by'umwihariko yuko ari Turikiya yashoboye gusaba ko Burundi goza kuyifasha mugabo batanze itangazo baritanga ku bihugu byose cyuditse ika ku bantu bose baba banye
ahubuga
yuko Turikiya ariyo yasabye Burundi ko buza gufasha mugabo Burundi bwaje gutabara cyo kimwe nabanye
hama muri ico gihe mu by'ubutabazi nk'ubwo y'igihugu gisabye ikindi kuza gufasha ubundi bigenda gute ni igihugu ciba ko mu buryo bwo gutabara bari aba police 10 bari muri Turkey ubu bari ku minwe ya Turkey bari kwafashwa no Burundi bari kwafashwa nande mu mibereho yabo bari ngaho gutabara
mu mibereho ya misi yose bafashwa no Burundi hanyuma Turikiya nayo ikabafasha kubijanye nibikoresho uko nababwiye murabona ko hari ibikoresho batari kuza bazanye nka mashini nk'ibindi byuma bikenewe biremereye batari gushobora kuzana ariko ku mibereho ni leta y'u Burundi ibafasha kugira ngo bashobore kubaho ku munsi ku munsi.
Ko twakiri na Thierry Mundende. Thierry uratwumva? Thierry uratwumva?
Ndakumva.
Uri akazina kawe ni Mundende canke Mundende? Urambabarira nimba ndagasomye nabi ariko mbwira kugira utanze menyingene ndakavuga.
Ni Mundende.
Mundende uhererega Munde?
Mwende mwerereye Kenya i Nairobi.
Kenya Nairobi. Akabazo kawe kwa ambasador Gerard haserukira Burundi muri Turkey Ankara ni yaherereye uturiko turavuga na akabazo kuri we.
Bo ndi akabazo kandi narese kubaza ujya muhanga mu
byo. Uwo ntiyabonetse kandi hasigaye iminota mike cyane aratwandikiye atubwira ko akazi kamufatiriye tuzomuronderera iyindi programme azemo.
Akambaza ambasador nya kwa ambasador nya.
Yego.
Wenda nawe ya bo nakwishiye nyamugize mara ya muri Turiki ndega umya tafite mu variyo iraye nini yicaye abantu cyane kuzonzi yatewe niki naha mu karere k'iyaga yini ndanga kwibazanya ma biterwa niruka zihirunga ndana mugaza icyate kugira ngo iyo nani igire kuri ya ishere nabonye akarindwi ibice menga ni 9 nimba atari 8
ariko Thierry twakubwiye ko wewe aza kuguma mu vya diplomasi no mu bindi abona kumenyesha makuru hageze amaso nivyo bavugana n'abandi ba diplomati urumva kuza kubaza ngo vyatewe n'iki kiretse nimba guverinoma ya Turkiya ari cyatangaza ariko abahinga bo ngaho baratangaza ambasade bavuga cyo bacarateri ya nyamugige
aya kugeza ubu ntacyo baratangaza kugeza ubu ntacyo baratangaza ariko muri rusangi ni nyamugigima hanyuma icyayiteye ntacyo baratangaza ariko nibaza ko abahinga bashobora cyo kuvuga
murakoze cyane ugira umunsi mwiza mu Ndende ngaho muri Kenya twakire na Marius ku yindi murongo wa telefone. Marius ikaze muri Sanga dusangire ijambo. Marius uratwumva? Marius uri kuri atwumva? Kwizera Marius uratwumva? Marius twumva tutumvikanye neza. Mugisha ikaze ku juri ya Amerika. Ni Marius canke ni Mugisha? Chanel uratwumva?
Ndabumva.
Uherega Chanel.
Je ndi mu cibitoke ca Rugombo. Mu Burundi.
Yego, akabazo kawe kwa ambassadeur Gerard muri Turquie.
Yego, nyakubahwa ambassadeur ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Yego, nagira mbatse kuri cyane iyo nyamukima yateye muri Syria no muri Turquie. Ko tumba ariko ndasoma kare ndabona neza ko hari abantu n'umunsi wo kubaturwa bagikomeye. None ubwo ntibikenewe ko bashaka kukongereza ingufu kugira ngo bashe kurokora abantu, ko ntirikaramo nabonye habaye katastrofe ibintu bikabomoka ibintu kabukuntu kugira ngo bagwize ingufu kugira ariko bashaka kurokora n'abandi baba bakiri badenisaraba myinshi. Ama kazi kagira kabiri. Nariko ndarabangirageza kuraba kuri tekinike cyangwa ubuhinga bakoresheje bari kubaka ayo mazu, ko mbega ntibiba byaravuye kuri izo nzu ukuntu ziba zarubatse, ugasanga zubatse mu buhinga budakwije. Izo nzu zifite utunenge twinshi ku buryo ura nyine zarabomotse rwose, ku buryo inzu itandukano hasi ugasanga mbere na korona ugasanga yabunga gusa abarinzi nk'umunyota. Ntabwo nta buhinga bukeye bakoresheje ku byo byabaye kukuntu. Murakoze.
Ugira umunsi mwiza Chanel ngaho muri cibitoke cya Rugomba. Ambassadeur turasubije micro.
Yego, murakoze cyane. Ku bijyanye no kongereza ingufu, ubwa mbere nababwiye ko inzu zashoboye gusiduka inzu nyinshi cyane, hanyuma intara zikaba nyinshi. Nibaza yuko ingufu mu by'ukuri Turikiya isanzwe ifite abatabazi benshi, eka n'ibihugu bitari bike byarashoboye kurungika abatabazi. Ubu rero bariko baragerageza uko bashobora kose. Mugabo sinovuga yuko izo ngufu zikwiriye kugira ngo zishobore gukorera rimwe kugira ngo abantu bose batabagwe umwanya umwe. Urumva rero haguma hari hagahaze kuko ahanini usanga ari ibintu byateye igihugu kititeguye, eka n'abatabazi batashoboye kuba biteguye ngo baze gutabara, kuko no mu gutabara urabona ntibazira rimwe. Hazaharaza uko baronse uburyo niko bahaza. Rero muri icyo gihe kugira bongereze ingufu bashobore gukurayo abantu bo, si ikintu cyoroshe. Urumva baca bakoresha ingufu z'abantu basanganye.
Murakoze cyane. Yego,
kugeza ubundi baza yuko n'ukuri aho bageza baragerageza. Hanyuma ku kijyanye n'amazu uko yoba atari yashoboye kuba afise ubushobozi bwo kudahura n'ibyo byago, nibyo hariho inzu zimwe usanga zigihagaze n'izindi usanga zarahenutse. Ariko rero nibaza yuko ibyo bintu by'ubuhinga ahanini ntibarashobora gushyira ahabona yuko inzu zoba zarasenyutse ko zoba zavuye ku buhinga buke zoba zarubakanye. Ariko nibaza yuko nabyo nyine bidashobora kubura, kuko hari igihe inzu ntiziba zubakiwe umunsi umwe, hari iziba zishaje cyangwa izindi zikaba ziri nshyashya. Urumva muri icyo gihe nibamara kugira itohoza neza niho bazoshobora kuvuga
murakoze.
Ego,
murakoze Ambassadeur Gerard Bike bako muserukira Uburundi muri Turukiya. Twashimiye cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
murakoze cyane nanje ndabashimiye.
Ego dushimiye aho twafatikanije muhinga bw'ivyuma Nadia Taha Jean-Pierre Cornelius n'abandi bari kumwe bose kugira amajwi abashikira ameze neza. Diane Nahazunije n'abategure nongera ndabashikiriza muri insanga y'ino munsi, nsaba imbabazi ku muhinga atabonetse, nemeye kuzomurondera mu ndwiza mukurindira mubandanye kuranirwa mu vyo.